iri ni ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu, na FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi.
Ankacewe mfise abana bane, je ndabarondira cyenyene, ndo mufakaze singiye cepo ca ruguru, aha ntagiye gusuriya arara, cyangwa ngende gukubura gaceri, sinjya simbaho.
Musaba ko
hamwe tworonka ahacu turambika umusaya nk'uko nyakubahwa umukuru w'igihugu yari yatwemereye twipfuza ko bodutunganiritse.
Aba ni Abarundi baba mu Carama i Bujumbura bavuga ko ari impunzi z'imbere mu gihugu. Ni mu kanya mu makuru y'ibiyaga bigari. Arabanzirizwa n'amakuru yo hirya no hino mwateguriwe kandi mugezweho na Rosine Munezero.
Mwaramutse abateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika, muri mwese amakuru tubashikiriza avugwa hirya no hino ku isi tuyahere hano muri Amerika, aho umukandida Donald Trump w'abarepublikani hamwe na Hillary Clinton w'abademokrate mu kiganiro cyabo cya mbere ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere batanguye bishyura ku bibazo bijyanye n'ubutunzi. Muri icyo kiganiro gisa n'uko aba bakandida batahana gahengwe, umukandida Clinton niwe yatanguye afata ijambo, aho yabwiye abamukurikira ko ariwe mukandida bakeneye mu ihindu ka ry'ubutunzi bw'igihugu cyabo. Hillary Clinton yavuze ko umugambi wiwe ari ukuduza ubutunzi mu gushinga amashyirahamwe mashasha mu kwagura ayasanzweho no mu kunganisha imishahara. Ku bwa Hillary, abanyagihugu bo ku rugero rwo hagati uko bazomeregwa neza niko igihugu kizogenda gitera imbere. Umukandida Donald Trump yatumye urutoke uwo bahangana Clinton mu kugaruka ku makete y'akazi yakoresheje ku ruhara rwiwe. Donald Trump avuga ko azokwerekana amakori yatanze mu gihe Hillary azokwerekana amabaruwa yakoresheje ku rwego rwiwe bwite akoresheje umuhora w'akazi. Trump avuga kandi ko azogarukana amahinguriro y'imvukira za Amerika yagiye gukorera hanze y'igihugu kugira agaruke gukorera muri Amerika hagati. Trump yagarutse kandi ku mugambi wiwe wo kugabanya amakori y'abatunzi, kuko kugiwe kugabanya ayo makori bizotuma amashyirahamwe yabo agaruka mu gihugu hagati. Hillary Clinton avuga ko kubona umukandida Trump adashaka gushyira habona ibijyanye n'amakori yiwe ko hari icyo anyegeza. Inyuma yo kwishyura ku bibazo bijyanye n'ubutunzi mu kiganiro, muri icyo kiganiro cyahuje abakandida Donald Trump na Hillary Clinton, bahavuye bishyura ku bibazo bijyanye n'umutekano hamwe n'amoko. Umukandida Hillary Clinton w'abademokrate yatumye urutoke umukandida Trump mu kumubwira ko afise ingendo y'amacakubiri. Yagarutse ku bijyanye n'uko Trump atemera ko President Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika atari ari imvukira ya Amerika. Avuga ko ikibazo cy'amoko ari ikibazo gikomeye muri Amerika, bategereza kwicarira bakagerageza gusubiza hamwe abanyagihugu n'abapolisi bakongera bakagwanya n'ikibazo cy'inture kazimaze iminsi zibonekeza mu mareta atandukanye. Trump yishuye avuga ko mu ntango z'uku kwezi yatinze akemera ko President Obama ari umunyamerika kubera ko yaberetse urupapuro rw'amavukiro yiwe. Ku bijyanye n'umutekano, umukandida Trump avuga ko ahakwiye kugaruka itegeko riha uburenganzira abapolisi bwo gusaka uwo bashatse. Itegeko ritacemewe n'ibwirizwa shingiro rya Amerika kuko ryahotera abanyagihugu bamwe bamwe. Ku bijyanye n'umutekano, umukandida Hillary Clinton yavuze ko intambara ya mbere azogwana ari ijyanye n'imbuga ngurukana bumenyi, aho yatumye urutoke ibihugu by'Uburusiya n'Ubushinwa ko byinjira mu makuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ko umukandida Trump abifisemo uruhara kuko ashyigikiye igihugu cy'Uburusiya muri icyo gikorwa. Umukandida Trump yishuye avuga ko ibyo byagirizo atavyemezo bifise. Hillary Clinton yavuze kandi ko amashyirahamwe y'ubuhinga bwa none akwiye kwitanga mu rugamba rwo kugwanya leta ya Kiisilamu no mu kuyahagarika kwegeranya amafaranga hirya no hino ku isi biciye mu buhinga bwa none. Perezida Muhammadu Buhari wa Nigeria, aho yari mu nama nkuru y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu ndwi iheze, yahaye ikiganiro abamenyeshamakuru Ijwi rya Amerika bamenyesha ko leta yiwe itarota iganira n'umugwi w'iterabwoba Boko Haram mu gihe atazi neza uwurongoye uwo mugwi. Perezida Buhari avuga ko yahaye umugwi Boko Haram inshuro zitatu amahigwe yo gusokoroka kugira abarongozi bayo baje habona, yamara ko atayo atavyo bakoze kandi ko atiteguye kubandanya abibasaba ikindi president Buhari na wa Nigeria yagarutse ko numugwi mushasha uheruka kuvuka ukorera ibitero mwizinga rya Niger aho igihugu cya Nigeria gisanzwe gicukura amazutu ibyabereye mu ibyabereye intambamye ubutunzi n'iterambere bya Nigeria president Buhari yamenyesha ko leta yiwe iri kiragerageza kuganira kugiriranira ibiganiro n'uwo mugwi mu gihe uwo mugwi wemeye kwitaba ibiganiro atari uko ngo leta yiwe iriteguye kugwanya uwo mugwi kubijyanye n'ibiturire bikogwa na leta ya Nigeria president Buhari avuga ko ikibazo cy'ibiturire ari kibazo kimaze imyaka itari mike ariko ko leta yiwe idashobora kugitorera umuti nk'uko yabikoze agishika ku butegetsi mu 1983 aho leta yahagarika bike kwa kujya ibiturire bose bagapfungwa president Buhari amenyesha ko ibihe byahindutse ubu bategereza gufata umwanya wo gukora amatohoza
aya yaramakuru yo hirya no hino muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turindo ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com no kuri Facebook voa radio yacu noneho amakuru yo mu biyaga bigari abanyarwanda batanu barimo wafatiwe i Dubai asubizwa mu Rwanda rero baraye bagejejwe bwa mbere mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo mu byo baregwa harimo iterabwoba ku nyungu z'idini no kurema umutwe w'ingabo utemewe n'amategeko Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru
Ismail Nsengiyumva uherutse gufatirwa mu mujyi wa Dubai kimwe n'abandi bane binjiye mu rukiko bambaye amapingu ku maboko bashyikirijwe n'abapolisi benshi bane mu baregwa bigaragara ko hari abasore bakiri bato ku buryo bashobora kuba batarengeje imyaka 25 aba basore bato bari bambaye ingofero ziranga abo mu idini ya Kiisilamu naho Nsengiyumva Ismail uherutse gufatirwa mu mujyi wa Dubai ko yari yambaye ikanzu y'umweru y'abayisilamu muri ritsinda ry'abantu batanu niwe wenyine ugaragara nk'ukuze ugeranije n'abandi bane bari kumwe bose binjiye mu cyumba cy'iburanisha bamwenyura bafite amatsiko yo kuganira nabo miryango yabo yari yaje gukurikirana uru rubanza gusa ntabwo bagize amahirwe yo kugumana nabo kuko nyuma y'uko umucamanza amaze kubasomira ibyaha baregwa bigera ku 8 birimo icyaha cy'ubufatanyacyaha mu gikorwa cy'iterabwoba kuba mu ishyirahamwe ry'iterabwoba ubugambanyi no gushishikariza umutwe w'iterabwoba kurema umutwe w'ingabo zitemewe gufasha kurema umutwe w'abagizi ba nabi iterabwoba ku nyungu z'idini n'icyaha cy'ingengabitekerezo batarahabwa ijambo ngo biregure kuri buri cyaha umushinjacyaha yahise asaba urukiko ko urubanza rwakomereza mu muhezo atanga impamvu ebyiri zirimo ko urubanza rukomeye kuruburanishiriza mu ruhame bishobora kubangamira umutekano kandi bishobora no kwica iperereza iki cyifuzo cyashyigikiwe n'ababuranyi babiri muri batanu babiri babwira urukiko ko ntacyo bibatwaye ko urubanza ruramutse rukomereje mu muhezo mu gihe abandi batatu ndetse n'abunganizi babo bagera kuri bane bagaragaje ko basanga nta mpamvu yo kujyana urubanza mu muhezo bavuze ko ibyo bazi byose babisobanuye ndetse bakavuga ko basanga ahubwo urubanza rukwiye kubera ku karubanda kugira ngo n'abandi baba bafite inyota yo kujya muri iyi mitwe babikuremo isomo abaregwa kandi batatu basabye ko urubanza rwabo rutabera mu muhezo kugira ngo mu muryango wabo babashe kumenya ukuri kubibavugwaho abavoka nabo bunze mu ryaba batatu batamera ko urubanza rwajya mu muhezo bavuga ko impamvu ubushinjacyaha butanga bushaka umuhezo gukomeza iperereza zitigeze zemezwa n'umushingamategeko imwe mu mpamvu ituma urubanza rujyanwa mu muhezo umucamanza yashyikiye ibyasabwe n'ubushinjacyaha maze urukiko rufata umwanzuro ko urubanza rwakomereza mu muhezo rushingiye ku by'amategeko ateganya ndetse runashingira no ku byo ababuranyi bamwe basabye urukiko rushimangira ko ku mpamvu z'umutekano w'igihugu urubanza rwakomereza mu muhezo iki cyemezo cyakurikiwe no gusohora bari mu rukiko bose usibye ababuranyi bagumyemo abo mu miryango y'abaregwa nubwo basohowe mu cyumba cy'iburanisha bahisemo kuguma hanze bategereje uko birangira iri tsinda ry'abayisilamu batanu rije rikurikira irindi ry'abantu 23 bakurikiranwe ibyaha by'iterabwoba bo bamaze kuburana kwifatwa n'ifungwa ry'agateganyo basigaje gusa ko imanza zabo zatangizwa mu mizi ubushinjacyaha bwari bwasabye urukiko ko aba bantu batanu bashya nabo bazaburanishwa muri dosiye imwe n'abafashwe ku ikubitiro ubu bagiye kumara amezi 8 bafunze usibye bafashwe bamaze kugezwa imbere y'urukiko ubamaze kuba 28 abashinzwe umutekano bamaze kwica abandi bagera kuri batanu bavuga ko baba bashaka kurwanya inzego zishinzwe umutekano. Aba batanu nabo bari bakurikiranwe ibyaha by'iterabwoba. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Ejo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR na Leta y'u Rwanda bateye umukono ku masezerano yo guha impunzi uburyo n'ububasha bwo gukora ibibateza imbere bijyanye tuvuge no guhabwa inguzanyo z'amafaranga yo kwikorera imishinga. N'urugero, u Rwanda rufite impunzi zirenga 163,000 z'Abarundi n'Abanyekongo. Umunyamakuru wacu Tabita Mukamusoni yakurikiye umuhango wo gushyira umukono kuri ariya masezerano.
Leta y'u Rwanda ifise umugambi wo gutangura gushyira mu ngiro ivyo yiyemeje mu ikoraniro ryitiriwe Obama, Obama Refugee Summit, riherutse kubera mu gisagara cya New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri iyo nama, u Rwanda rwafashe ingingo yo kureka impunzi zikigira, impunzi zigashobora no gutanga akazi ku bandi nk'uko abagwiriza atunga bo mu Rwanda nabo nyene babikora. Ibi nk'uko umushikiranganji wo kurwanya ibiza no gutahukana impunzi abivuga, ni kimwe mu bintu bine u Rwanda rwiyemeje, harimo no kwigisha impunzi amashuri mato mato ayisumbuye na kaminuza. Umushikiranganji Mukantabana yamenyesheje ko mu Rwanda muri rusangi bafise impunzi zirenga 163,000 zigizwe n'Abarundi n'Abanyekongo. Uyu munsi abafatanyabikorwa bari kumwe na Midima na HCR bahuriye hamwe kugira barabe ingene iki gikorwa cyo guha ubushobozi impunzi ngo zishobore kugira ubwigenge mu bijanye n'ubutunzi coshigwa mu ngiro. Iki gikorwa kizotuma impunzi ziteza imbere, zishobore no guteza imbere igihugu zirimwo.
Kuvuga rero ngo ese bazababaye abaturage n'impunzi ariko n'impunzi n'abaturage, kuko mu by'ukuri u Rwanda ruteye imbere ariko tukagira abantu 160,000 birenga basigaye inyuma. Muri kwa kutubara uko duteye imbere, ba bantu bashaka kudusubiza inyuma. Niyo mpamvu rero niba tuvuga tuti umunyarwanda nazamuye, n'umuntu wese uri umutura Rwanda nawe nazamuye. Icyo twabahaye nuko twabahaye uburenganzira bwo kuba abantu nkatwe, kuba abantu nkawe, kugira uburenganzira nk'uko n'umunyarwanda yabugira, kugira ngo bose bashyire ingufu zabo aho kugira ngo umutwaro ku gihugu, ahubwo babe navuga nk'amahirwe ingufu zabo zikwirwa zicaye mu nkambi, ubwenge bwabo bwo kwicara hariya bishobore byose kubaka igihugu kibacumbikiye.
Abamenyesha makuru bari bafite impungenge z'uko impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo bashobora gutuma abanyarwanda babura akazi kandi bigatuma impunzi zitifuza gutaha. Umushikiranganji Serafina Mukantabana yamiriye kure izo mpungenge.
Kumva yuko wenda byatuma bishimira ubuhunzi ntibazigere bataha ngira ngo ntabwo ari byo. Urya nawe udakunda igihugu, natwe abanyarwanda twese twashatse kugoroka mu gihugu cyacu. Nafatira nk'urugero, u Rwanda ni igihugu buri wese yabaye impunzi. Ntabwo abantu bose bari hanze ari ukuba ko ariko bari bakene, hari abari barakoze za business, hari abari bameze neza, ariko ntabwo byababujije gutekereza ko bataha mu gihugu cyacu. Urukundo rw'igihugu rurenze ibintu. Birumvikana ko aramutse yiyumvisemo ko u Rwanda rwiyumvamo, akumva ko ashobora kuhakorera ubuzima bwe kandi ntabere umutwaro igihugu cyacu, akaba ahubwo yatubera amahirwe mu buryo bw'uko yashyiraho inganda, mu buryo bw'uko yagira imirimo yakora iha abanyarwanda akazi, ntaze kutubera umugogoro.
Icegera cy'urongoye PSF, ihuriro ry'abikorera utwamo mu Rwanda, Gerard Mukubu yavuze ko kuronsa impunzi ubwigenge mu bijyanye n'ubutunzi bizotuma igihugu cunguka. Gerard yatanze akarorero ku bikorwa n'impunzi bigatuma u Rwanda rusohora byinshi gusumbya ivyinjira.
Ukuvanga niba hari aho bari aho mahamu, dufite ihuriro ry'ubukurikuri rikomeye rijyana ibintu hanze. Bari abari mu mpunzi niba bikora bikurikije n'ubumenyi bafite n'ubuhanga, yahoze avuga biriya bya indego izajyayo kugirana ubufatanye kugira ngo bakorane, izagenda ibereka uburyo bashobora kubikora mu buryo bwa gihanga kugira ngo bigere ku isoko mpuzamahanga, aho bazabonera n'amadolari menshi. Aya madolari menshi azajyahe niyagaruka azaza mu gihugu cyacu. Mukuza mu gihugu cyacu bisobanuye ngo iranagabanya cya kinyuranyo kiri hagati y'ibyo dukura hanze n'ibyo tujyana hanze.
Urongoye HCR Saber Azamu hamwe n'umushikiranganji wa Midima bose bamenyesheje ko amafaranga ategekanijwe gutangwa mu gutangura uyu mugamba angana n'imiliyoni 200 z'amadolari y'Abanyamerika. Ayo mafaranga bamwe baribaza niba tofasha mu kugira hagarukanwa amahoro mu bihugu impunzi zivamwo aho kuzifashirizaho ziri. Urongoye HCR cyo kimwe n'userukira igihugu cy'Ububiligi mu Rwanda bose bamenyesheje ko torera umuti ibi bibazo biri mu bihugu bibaraje ishinga ariko ntivyoroshe. Saber Azamu yamenyesheje ko gutahukana impunzi bivana n'icuka kiba kiri mu gihugu. Nayo Arnaud Powers aserukira igihugu c'Ububiligi mu Rwanda yamenyesheje ko kuba mu bihugu nka Kongo n'u Burundi harimo intambara nabo nyene bibaraje ishinga. Izi miliyoni 200 z'amadolari y'Abanyamerika nk'uko bimenyeshwa na HCR na Midimar na mafaranga agiye gutangura gukoreshwa mu kwigisha no guhimitaya impunzi ngo zikorere. Uyu mugambi uzotangurira ku mpunzi zari zisanzwe zaratanguye imigambi yo kwiteza imbere bazokongereza ubumenyi bongere bahabwa imitahe abari bayisanganywe nabo bayongererezwe. Abadashoboye gukora imigambi bazigishwa n'ikigega BDF n'ikigega cishingira abanyagihugu badafite imitahe kikababera ingwati kugira bashobore kuronka amadeni mu mabanki. Impunzi nazo zizofashwa n'ico kigega kugira zishobore kubaho nk'abandi. Ikigali Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe ibyo rubyiruko mu kiganiro ejo.
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Mu Burundi imiryango irenga 235 y'abantu bavanywe mu byabo, ni ukuvuga impunzi z'imbere mu gihugu, baba mucarama mu mujyi wa Bujumbura mu bibazo bikomeye cyane by'ubukene. Eloge Wilika neza arabidusobanurira.
Site ya Charama iri muri karitsiye ya Charama zone Kinama komine Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura, ni ku metero nkeya uvuye ku ibarabara RN9 rihuza umugwa mukuru Bujumbura n'intara ya Bubanza mu burengero. Utuzu twaho twubakishijwe amahema hamwe n'ibiti. Amahema nka yose yatabaguritse. Abahaba usanga hakumba kimetero imwe kuri zibiri karimo umuryango wose w'abantu bashobora gushika kuri batanu. Uwo mukenyezi w'abana bane namusanze ariko afungura uduharage n'udutoke.
Bangaha aye ntivyoroshe n'agatoke ndagahawe n'umuntu apfuye rukuru. Aho ngiyama nyene niho ntekera ku buryo ari hatoyi, abana baryama ngaha ku ruhande, ahagaze ngaha ukaryama ngaha nyene dutekera. Masanga nyashobora kuhaba n'ubwo tutareba usohore mbabura hanze, dutinya yuko umuyaga ugurura amakara. Cyatekera mu nzu nyene.
Uko gukinjikira mu nzu kurafise ingaruka mbi. Uwo mukenyezi wundi w'abana batatu afise babiri bahiriye mu nzu, namusanze ariko aracumba imbere y'udusamba rya mako.
Bumva baravuye ku ishuri ije nari ndyame. Umukuru yarahetse uyu mbaratsitaye rero bihagaca aca kwituka ku mubiharage. Ubu gusa ubona yakubise gusa uyu ntiyahishikanye we cyane. Mbyutse jaranze mbere ngo ninzu yo bihiye sanga n'abana bahiye. Hakuse ibi ukuboko mu biharage. Kuba ndi ngaha abafise n'abika ibintu abana turyamana mu byombo mbabura nshamu. Unzu umva nturonka wisanzura ngo uryame neza ntahantu hagutse kubera haga nturonka nawe urutekera n'igenda hameze nawe urabibona n'amuntu kuko hageze.
Ubukene bwarugarije aba muri site ya Charama ku buryo bamwe bamwe bafungura ibyo batoragura mu mayarara. Umufakazi w'abana bane n'umwe muri bo.
Utu duceri kugira ngo ndaturonke nja gukubura aha abana b'abantu banikiye naho nyene baduhinda igiti tubavireho tubavireho. Aha turamerewe n'abigosi, urabona nk'ubuzima turimwo n'ubuzima bugoye. Aha mahema yarashaje, aha bana urabona aho baryama ngane hameze. Kuva dushitse ngaha baragwaye ibihere inyondwi gushika no nk'ubu baracafise inkovu z'inyondwi. Ni ukwituye mu buzima bugoye. Bugeze ku mufakazi hoho ni hatari. Aha nka jewe mfise abana bane ije ndabarondira jenye ndo mufakazi singire cepfo ca ruguru aha ntagiye gusura iyarara cyangwa ugande gukubura gaceri sinjya sibaho. Uko hatugeze mu buzima bugoye cyane nko bimvura igatasa tukiri ngaha tuzotwagwa. Aha ndafise umwana arenze ngaha nabuze kungena umwana yovugwa kubera ubuzima buke.
Ubuke n'ababyeyi babamwo burakora no kubibondo. Umwigeme agiye gutangura amashuri yisumbuye ariko nta vyizigiro vyo kuronka ibikoresho.
Je nabuze amahera y'amakaye nabuze barabuze nawe na kunyandikishwa atamara bafise. Jewe twirwana n'ababyeyi ngaha nta namwe biri kwagenda kurondera akazi ko atakuronka bagenda kurondera akazi. Bisaba ko leta yoturondera tuvuga abanyeshuri bakaturondera ko yiga.
Renovandi ndurwaha umwe mu barongo ya muri site ya Charama avuga ko ubukene bugereje abantu aho bisasira amashashi.
Uravye uburaro amahema yatabaguritse, uravye ivyo umuntu aryamako vyaraheze, umuntu usanga yisasira agashashi canke ikarato inzu zasukumwe zirahari kuwa ruje yarazubatse mugabo ubuziruzuye iyo umuntu agiyeyo bijya biri munsi bica bitarukira ku muntu agiyeyo bisabwa ko hoba kuvidugo kugira ngo zongere zikore neza bimaze gutaragurikira ku bantu munyuma naho bizomeneka bisendanishe hanze y'ico kinogo hace hazare ho zangwara zivyanduka zitewe n'isuku rike
Umwaka w'2008 leta yari yagerageje gutorera umuti ikibazo cy'abo bantu ico gihe baraho bita ku mase ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika inyuma y'imyaka ibiri bamwe muri bo baronkejwe amatongo ariko abo mu cyarama bavuga ko babwiwe ko amazina yabo kiri mu mashini azosohoka hanyuma barindiriye mpera mbone
hamwe tworunka ahacu turambika umuse ya nkuko nyakubahwa umukuru w'igihugu yatwemereye twipfuza ko bo dutunganiriza bakadukomoreza hari uwo twari twatumye ko twanditse twerekana ko ari we yudusigurira ibyacu kuko niwe yaraturongoye bakanabaza ibyo byacu batubwira ko byaheze mu mashini nabo bavuga ko bazokwandika ntibagakubandika tutunganizwe nk'uko batunganirije abandi
abo banyagihugu bava mu mihinga itandukanye bemeza ko ari impunzi zo kuva mu myaka ya 90 ariko umushikiranganje wo gufatana mu nda soko abita Martin Izabandi
cyasi impunzi bari tubashira mu mpunzi bajye oya ko nabantu biyegeranije habagiye bariyegeneriza hamwe bava muri Save bagenda ku mase baravayo babaragiye hajya none bakene bavuga ko bahunze ubukene akene ni beshi muri kino gisagara cha Bujumbura aho siso bari hari gihe natwe twasanga twahunzwe duhunga natwe igi ubuzima wo mu gisagara bukunaniye cyo sibiri wanyu je ndangije amashuri mu gisagara cy'ubutunzi nabona ko nashobora kuba mu gisagara cha Bujumbura ico nakoze nagiye naciye ngenda muhiri wacu yo nagiye kurondera kazi arabashinde kuguma ngaha kora yabishoboye generaji benshi barabahaye namatongo rituzi yo bayasize
umujiganganje n'ivyo abandi asigura ko leta yamaze gufata mu minwe ikibazo cyaba muri site ya Charama
nka leta dutegeza gukingira biri mu bijanye no gukingira agateka kazi na muri bijya ntibishobora kubanda twese bakorana na meri ya Bujumbura dukora n'ubushikanganje bwo hagati mu gihugu kugira turabe bajya abantu ko bogira ubuzima kandi nabonye bazovyumve sukubanka n'abanyagihugu b'abarundi mugabo bateza kujwa ahantu hameze neza muri kazoza waza kuvuga ko leta tashobye yakoze ko twaritse ibintu bikayangara ibintu dushaka kubyemera rero kiba twamaze kubikora twe turitegu kugira tubereke ukundi kuntu bobaho neza harimwo nuko bamwe basubizwa iwabo nimba batagira amatongo izo n'ibindi bikorwa bikorwa hanyuma uburaro ibyo ni tuzobyiga mu bushikiranganje ngaha mugabo ndi kwajya ahantu adashaka kuhanguma
site ya Charama imwe imiryango igera ku 239 igizwe n'abantu baba 190 abenshi muri bo n'abana urwaruka n'abakenyezi eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
nshuti zacu ubu noneho ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kwishura ku bibazo by'abanyagihugu ku byerekeye amahoro n'umutekano no kurwanya iterabwoba n'ivyo bizoshimikirwa ko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe abayiserukira bazokwifatanya n'abaserukira ibihugu 193 mu ndwi y'inama ikomeye igira iya 71 y'urwego rukuru rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibandanya kwiyemeza ku byerekeye gukorana n'amakungu kugira zikorere inyungu zayo no gutuma amakungu arangwa n'amahoro n'iterambere kurushiriza. Icegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo byerekeye amashyirahamwe mpuzamakungu Shiba Crocker yatangaje ko ibikorwa bizoba mu kiringo cindwi bizokorera inyungu zikomeye za Amerika. Kwishura ku bibazo by'abanyagihugu bizoshimikirwa ko igihe Perezida wa Amerika Barack Obama ari kumwe n'abategetsi b'ibihugu bya Canada, Ethiopia, Ubudagi, Jordania, Ubusweda, Mexique n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Ban Ki-moon bazogirisha inama y'abategetsi b'ibihugu ku bibazo by'impunzi. Inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta yishura ku bibazo bikomeye by'abanyagihugu ivyo bitangazwa n'icegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubijanye n'amashyirahamwe mpuzamakungu Shiba Crocker. Avuga ko biteze ko iyo nama izovamwo kwiyemeza gukomeye kukamo k'ishyirahamwe ONU kerekeye gufasha abanyagihugu kwagura imigambi jejwe kwakira impunzi hamwe n'uburyo bushasha bwo gufasha impunzi hamwe no gutuma impunzi zishobora kuja mu mashure no kuronka akazi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizobandanya gushigikira utwigoro tugukomeza amahoro n'umutekano zizogerageza gutuma haba intambwe mu bya politike muri Siriya, Libya, Yemen n'ibindi bice byasinzikajwe n'ingwano zibikishije ku ntumwa z'ishyirahamwe ONU. Muri iyo nzira umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry azokwitaba inama y'urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi izobishimikiye kuri Siriya azobari no muwazo girisha inama y'abashikiranganje kuri Libya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizokubakira kuvyo ziyemeje imbere yaho kuvyerekeye ibikorwa vyerekeye amahoro vyishirahamwe ONU bigenewe gukomeza uburyo bwo kwirinda amatati gufasha mu gikorwa cyo kugarukana no gusimbataza amahoro. Amerika izobananya gukomeza gukorana n'amakungu mu rugamba rwo kugwanya iterabwoba n'ivyiyumviro vy'imigwi y'intagondwa hamwe n'abagwanyi b'abanyamahanga bagira iterabwoba. Amerika kandi izorondera gukomeza ububasha bw'ishirahamwe ONU bwo gushira mu ngiro ivyashikijwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU kubijanye no kwirinda ivyiyumviro vy'intagondwa. Amerika izogerageza kugira intambwe iri kumwe n'ibindi bihugu ku bindi bibazo bitari bike bikomeye. Ivyo bibazo birimwo ihindagurika ry'ibihe, iterambere ririma agateka ka muntu, gusambura ibigwanisho roho nyanganda no gutunganya gushasha inzego z'ishyirahamwe ONU.
Iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mukanya gato turasoza igice cya mbere cy'ibiganiro by'uyu munsi, ariko mureke Rosine Munezero atwibutse muri make amakuru y'iki gitondo.
Amakuru twabashikirije mu ncamake avugwa hirya no hino ku isi yaragizwe ahanini n'ikiganiro cyahuje abakandida bariko barahiganwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu hano muri Amerika. Mu ncamake rero twabashikirije amakuru agizwe nuko Hillary Clinton waba demokrate na Donald Trump waba republikano ho bahangana mu kwishurana ku bibazo by'umumenyesha makuru bongera bishurana hagati yabo muri cyo kiganira abakandida bompi bishuye ku bibazo bijanye n'ubutunzi, umutekano hamwe n'amoko. Kubijanye n'ubutunzi, umukandida Hillary Clinton waba demokrate yagarutse ku migambi yiwe ijanye no gushinga amashyirahamwe mashasha kwagura ayasanzweho no kunganisha imishahara. Hillary yatumye urutoke umukandida Trump ko afise ingendo y'amacakubiri, yongera amenyesha ko kubijanye n'umutekano azogwanya ubunyonyezi buciye mu buhinga bwa none, akazogwanya n'iterabwoba akoresheje ubuhinga bwa none. Umukandida Trump avuga ko azokwerekana amakori yiwe ari hamwe Hillary Clinton yerekanye amabaruwa atari make yakoresheje acishije ku muhora w'akazi. Nayo kubijanye n'ubutunzi, abo bakandida uko ari bompi bavuga yuko nako kubijanye abakandida bagarutse ku makete y'akazi yakoresheje. Trump avuga kandi ko azogarukana amahinguriro y'imvukira za Amerika yagiye gukorera hanze y'igihugu kugira agaruke gukorera muri Amerika hagati. Trump yagarutse kandi ku mugambi wiwe wo kugabanya amakori y'abatunzi, kuko kubwiwe kugabanya amakori bizotuma amashyirahamwe yabo batunzi agaruka mu gihugu hagati. Hillary Clinton avuga yuko umukandida Trump adashaka gushira ahabona ibijanye n'amakori yiwe, ariko ko hari igituma afise icanyegeza inyuma yo kwishura kubijanye n'ubutunzi. Mu kiganiro abakandida Donald Trump na Hillary Clinton babandanije bavuga bishura ku bibazo bijanye n'umutekano hamwe n'amoko. Mwamenya kandi ko Perezida Muhammad Buhari wa Nigeria aho yari mu nama nkuru y'ishyirahamwe mpuzamakungoni yavuze ko atarota aganira n'umugwi Boko Haram.
Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birakomeza. Ariko je mbaye mbike banuye, mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.